ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kuwa kabiri, tariki 28 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2015. Hano muri studio 17 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Thomas Kamirindi.
Kenshi bamwe bava ngaha muri komine ya Rugombo, ariho bahaguye n'abandi bava muri komine zigize intara ya Kitoke, hariho n'abaguye mu zindi ntara zo hagati mu gihugu.
Uyu ni Phineas Ningaba, umuvugizi w'umugambwe Frodebu mu ntara ya Cibitoki ku Barundi bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye turazibashikiriza mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku tangazo ryashikirijwe na ONU ku Burundi. Kuri uno munsi wa kabiri, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Jinsi, amenyesha ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu wa ONU aranegura ubwicanyi bwadutse mu Burundi nyuma yaho habereye itangazo ry'uko Petero Nkurunziza yemejwe guserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora yimirije. Aratera kamo abategetsi b'u Burundi kugira amatohoza yerekeye urupfu rw'abantu bahitanywe n'imyerekano ibaye muri iminsi iheze kugira ababikoze babihanigwe. Jinti yonge amenyesha ko umunyamabanga mukuru wa ONU yarungitse akagwi kadasanzwe mu gihugu cy'u Burundi kubonana na Perezida Petero Nkurunziza n'abandi bategetsi ba leta ab'imigambwe itandukanye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ban Ki-moon asaba ko abategetsi b'u Burundi bubahiriza uburenganzira bwa buri murundi wese, harimwe n'uburenganzira bwo kugira imyiyerekano, kuja hamwe no gushikiriza ibyiyumviro byabo. Arasaba inzego zijejwe umutekano kutagiraho zegamiye kandi bakifata neza mu bikorwa byo gucungera umutekano mu myiyerekano. Arasaba ashimitse ko imigambwe yose yiyemereza ubwicanyi bakagira uko bashoboye kose kwirinda gukoresha amajambo atubaka, amajambo y'ugwanko ashobora kongereza icuka kibi mu gihugu. Umunyamabanga mukuru arasaba ashimitse cyane abarundi bose kubungabunga ibikorwa bashitse ko byazanye amahoro na demokarasi, bagakemura ibibazo byose bafise biciye mu mwumvikano. Yongeya aributsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishigikiye amatora agizwe mu mahoro yemewe kandi amatora yimira.
Hagataho ariko n'umuryango wo umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe impunzi HCR riravuga ko abarundi barenga 5,000 bambutse umupaka bahungira mu Rwanda muri iyi minsi ibiri ishize yonyine gusa. Abenshi muri bo ni abagore n'abana, nk'uko umuvugizi wa HCR Ariana Romiri yabisobanuriye abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku cyicaro cya HCR i Geneve mu Busuwisi. Abarundi bamaze guhungira mu Rwanda bose hamwe ubu bamaze kurenga 2,021, kandi u Rwanda rwiteguye ko umubare ushobora gukomeza kwiyongera kuzagera ku 50,000, nk'uko ndi muvugizi wa HCR Karine de Gruil yabibwiye Ijwi rya Amerika. Muri rusange, Loni ivuga ko u Rwanda rusanzwe rucumbikiye impunzi zirenga 774 cyane cyane bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Tuve mu Burundi tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Barack Obama yakiriye umushikiranganji mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe ku rugo rwiwe ariho bita White House, hakaba ari naho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Abo bategetsi bempi batangaza ko ubucuti hagati y'ibihugu byabo bukomeye cyane muri iki gihe. Perezida Obama yibukije ko mu ngwano y'isi ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani batumvikana na gato, ariko kubu ari abagenzi by'ukuri kandi ku ivyo bihugu ubu bicuditse cyane. Mushinga ntaye Abe nawe nyene yavuze ko ubucuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani busigaye bukomeye cyane, kandi ko leta yiwe igiye kwifatanya na Amerika mu buryo budasanzwe mu gufasha ibikorwa byo gukemura ibibazo bihanze isi. Intumbero y'uru rugendo rw'umushinga ntahe Abe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibiganiro bigamije gukomeza inzego zijejwe kwivuna abansi b'ivyo bihugu no gutsimbataza ubucuti mu vyerekeye ubutunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri. ivyo biganiro hagati y'umushingantahe Obama na Abe bigiye kandi kwihweza integuro y'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye gupfundika n'ibihugu vya Aziya bigera kuri 12 ariko muri ivyo bihugu ubushinwa ntiburimo.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango SADC ejo bazateranira iharare muri Zimbabwe mu nama idasanzwe nubwo ikibazo cy'urugomo rumaze igihe rwibasiye abanyamahanga muri Afrika y'Epfo kitari ku mugaragaro ku murongo w'ibizigwa nyamara nicyo bazibandaho cyane nk'uko President Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yabitangaje na President Peter Mutharika wa Malawi yavuze ko azasaba bagenzi be kwibanda kuri icyo kibazo. Urwo rugomo rwo muri Afrika y'Epfo rwahitanye abanyamalawi babiri rwatumye abandi banyamalawi 3,200 nabo bava mu byabo bitumwe rero na Malawi ifata icyemezo cyo kubatahura ubu byaratangiye. Muri Nepal abantu 2,000 baracyari ku gasi nyuma y'umutingito w'isi wo kuwa gatandatu. Umutingito wahitanye abantu barenga 4,300 ukomeretsa abandi bagera ku 8,000. Abatabazi baracyashakisha abandi bantu barengeweho n'ibyasenyutse bivuze rero yuko umubare w'abapfuye ushobora kuziyongera kuruta uri iyo 4,300. Muteza amatwi radio yacu ni gahunda tubagezaho buri wa mbere kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera Samuel n'igice kugera saa 2 ku mugoroba. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Tuvugira kandi no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Abakoresha email mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ni radioyacu@gmail.com. Kuri Facebook naho mushobora kutwandikira adresi yacu ni VOA Radio Yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Imyiyerekano imaze iminsi 3 iri kirabera mu gisagara cha Bujumbura. Inkurikizi zayo ziribonekeza mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu. Desire Hatungimana i Bujumbura mu Burundi araducira ku mayange.
Izo ni impari z'abadandaza bo mu isoko ya Jabe muri komine ya Bwiza mu gihe bariko barasohora ibintu byabo batinya yuko vyohava bisahugwa n'abari mu myerekano. Abadandaza bakamenyesha yuko bazogaruka ku mutekano ubonetse.
Bitudandaza kubera intambara y'imyerekano ikabera ngaha niko n'undi twicata cyo turakora dufara n'imyerekano ikira bagusa takine nta tubidandariza ko nta mutekano hari.
Tubonye abantu basohoka batwara imizigo natwe turatekera turabijanye muhira tubisohoye bavuze ngo abantu bavuze ngo bagumye badandaza mu isoko ngo bacha bayiturira.
Userukira abo badandaza akabamenyesha yuko iyo ngingo yafashwe kugira ntihagire umuntu yohombe vyiwe muri iyo soko ya Jabe.
Abadandaza bahisemwo gusohora ibidandaza byabo babijana mu makartie imwe wese haba kugira ngo bashobore kugira umutekano gusumba kubera babona isoko yacu atamiryango ifise ishobora kuzibira nk'abasuma canke nk'umuntu abaza kwishyira mu kiza ngo bintu habe n'ivyo niyo ntumbero bese mbira ngo abikure kuko ntorabona ko itameze neza umutekano wavyo. Usanzwe ibibanza bafise ibanza ngaha mu isoko nyene ya Jabe ntandi bafise ibibanza mu gihe rero bamuna umutekano umeze neza barasaba bagaruka n'indana zajya uko ntandi badandariza naha nyene twese niko kuko tukabingenzeje nko nyene twese.
Inkurikizi ziriyo myerekano ziribonekeza no mu mashuri yisumbuye na matomato yo ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Abanyeshuri bari kurushi akabare bari batonze kuri no wa kabiri kuri Esta mu gisagara cha Bujumbura aho Polycarpe ndayishimiye ajejwe ivyigwa kuri iryo shuri yibaza ko baba babuze aho baca kubera imyerekano.
Abanyeshuri baje bakeya mugabo tucatuba turabaye ibyo bakora n'ubu bakeya bari ngaho mu mashuri abandi mu hari ya materie mugabo ni bake nta mwarimu yoshobora kubigisha kuko ni bake cyane nibaza ko beshi bafaza musaga nyakabiga rumva nibaza ko baba babuze aho baca cyangwa inyene bashobora kuba bagitsingwane mu nzira
wajejwe ivyigwa akabasaba leta gufata nkankama ikibazo cy'umutekano kugira basubire kuronka abo bigisha mwamenya ko no kuri Lycée mu Nyakabiga aba ba mundaro bamaze gutekera barataha iza nkurikizi z'imyerekano n'ababanki ntazisiga inyuma mwishira hamwe ryo kubika no kugurana na CCM agashavu kari kenshi gihe twahaca kubahabikije udufaranga kuko bamaze iminsi ibiri badakora nkuko no mukenyezi twasanze abimenyesha
kuva kuwa mbere nza ngasanga harugaye harugaye uyu munsi nitombora kwanza nsanze abandi bantu buzwenga nje niyumvira neza nanje ko no cangu manga kugira ngo nanje bayame uko naje maze iminsi numva meze yo nabi kubera urazi umaze kubitsa ugacutaha muhire ibintu bigaca bishika utari wabyiteguye cyo usanga uri kuri cyo ninzara kandi amafaranga yawe ariga nico gituma nariko ndarondera ingene boza bakatugurura natwe tukaronka amahera
mu gisagara cha Bujumbura icibonekeza nuko izo nkurikizi z'imyerekano n'abana bo mwibarabara bari batunzwe no gusega abahita bataye baromoka bitura amashira hamwe nkagira iteka rikaba ryo muri kino gihe libafungurira
memekato nkunda irose ncangera nyonge ya masaha niyo mwijoro kwero bonito kironka ikintu twara turonka modoki zangu je kuri sa tukayirabira inyuma akatusigira n'igombe cyo kujya ariko bonito kironka kwera nyene kigihugu cyandaye kwe ni intwaro yabaye nabi
mu gisagara rero cha Bujumbura ubuzima busa n'ubwahagaze abo twaganiriye bakaba bibaza ryari iyo myirekano izohera kugira ubuzima busubire gutangura Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'abafungwa mu Burundi Pierre Claver Mbonimpa wari watawe muri yombi ejo kuwa mbere uyu munsi yafunguwe umuburanira Maître Segatwa Fabien amaze kubibwira mugenzi wacu Rwema Edi
Ego nivyo inzego z'umutekano zari zamufashije nka saa 9 hanyuma bamujana mu cyo bita documentation kera yari sirete ubu rero mbeje kumva inkuru yuko bamurekuye kandi iyo nkuru niyo yamaze gushika mu rugo iwe
hanyuma se bamufata nibiki bamwagirizaga Maître
oya n'ukuri ntaco nomenya kandi nabo nyene nibaza ko ataco bazi ryari shavu gusa kuko bamwagiriza yuko yoba yari mu bagumu yabo bantu kugira ngo bagire ngo imyerekano Naicho amagiriza cyo kiragoye n'ukumenya kuko bamufashe ataro papuro bamweretse ibyo bita manda n'ukuvuga rero ko bigoye n'ukumenya cyo bamwagiriza
Ese baba bamurekuye by'agateganyo cyangwa se bazakomeza kumukurikirana
Oya nibaza yuko iby'agateganyo bibanza guca muri parke ntiyageze muri parke yari mu bapolisi abapolisi bamurekuye gucyo nibaza ko atari by'agateganyo bamurekuye kuko nibaza ko babona ko atacu bamwagiriza gikomeye n'ubundi yari yagiye gusa kuraba ingene ibintu biko biragenda kugira ngo asukemwe amazi mabisi nibaza rero yuko bamurekuye nyene yagiye kwidegenza
ese yaba ari we wenyine wafashwe hari abandi bantu mwaba muzi bashobora kuba nabo baratawe muri yombi muri izo nzira
muba bafatiye aho niwe umenga niwe wenyine mugabo bafashe muri iyi myirekano yo muri iyi minsi ni benshi cyane mugabo nuvuga yuko atabunzi nabo bafatira nyene mu mabarabara cyangwa abo bagiye gufatira mu nzu zabo mugabo ntabunzi n'ukuri ntabwo ndiko ndaburanira
ubu ni ukuvuga ko nta kindi muri bukurikirane se mwaba mwasabye ko wenda izo nzego zari zamufashe zabisobanura uburyo yafashwemo
urazi byo muri Afrika iyo ubonye uvuye mu nzara z'ingwe uheze gashimira Imana
tukiri mu Burundi uyu munsi ugira gatatu abavuga ko biyamiriza ikindi kiringo cha Petero Nkurunziza bariko baracariko baragira imyerekano iyo myerekano irangwa n'imishamirano hagati y'igipolisi n'abagira iyo myerekano inkuru ya Tabita Mukamusoni Ibujumbura mu Burundi Aho ni muri komine Nyakabiga abanyagihugu bashamiranye n'igipolisi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri gushika no kumugoroba abagira imyerekano bifuza kuja mu gisagara cha Bujumbura hagati ku kibanza citiriwe ukwikukira igipolisi naco kikababuza mu minwe yabo hari nzandiko zivuga ngo no au troisième mandat bivuga ngo nta kiringo cha gatatu dushaka vyoroshe kuko gushika no kumugoroba abapolisi bari bakigerageza kwirukana abanyagihugu mu barabara barasa n'amasasu nyayo mu mabarabara yo muri quartier ya Nyakabiga na Jabe hose hari hazibiye abapolisi nibo bagenda bakura amapine n'ibiti vyaturiwe muri ayo mabarabara n'umucano gushika isaha 10 n'igice warukiboneka Nisa umunani abapolisi bariko barirukana abanyagihugu bahavuye binjira mu nzu y'umumenyesha makuru wa RP ya Hermes Nibandetse nkuko uyu mwigeme yarahari abitubwira
umva abantu bari bari ngaho hanze hajya kubarabara kubera abantu babagiye kurama abo manifest hanyuma babona abapolisi bacabaza bariruka umubone yarahagaze ngaho imbere mu muryango acinjira ngaha mu nzu abapolisi bashaka kumubaza ngaha mu nzu barinjira hinjiye babiri umwe ku mahanze uwari imbere acavuga ngo ndarasa ngo nduvuye mwese bari binjiye muri dusha hanyuma abo bantu bari muri dusha bacabaduza amaboko umva shararasa mu gusoro ntirwasohotse uwo bari kumwe wundi acavuga ngo tera grenade uwo yari hanze acarababwira ngo nyaruka tugende hama baca barasohoka baca baturokoka gucyo onye ho twatuzi kubagira wagira tera grenade
umenyesha makuru wa RP yawe abona ko atari gihamana ivyo vyashitse ngo haricishije inyuma
twe tuvyakira nabi cyane kuko turavye ibiri muri kino gihugu naca cyane kwa menyesha makuru ni ibintu ubona ko ari ibintu bisa n'ibyateguwe amakuru twaronse niho kazungu bavuga ke avuga kenshi mu nze ya mubwice muri kino gihe yagumye atembera ngaha kwibara barya Avendone Primaire kandi naho mbaje kazungu arahazi uko hari babagenzi yo baba ngaha nyuma tubana ngaha havuga nti byuba bikitse mu kiza kugira ngo naje babona aho ndi kumbura so kwingira nabi
aba banyi ba Hermes Nibandetse baremeze mu makuru bakavuga ko vyabateye ubwoba
gwa prima ko nubwa mbere ibintu twahitubonye ngaha mu Nyakabiga twaratubyumva ariko uno munsi twabyiboneye amaso yacu gusa ikintu dusaba nuko dusubira kuba
mu yandi makartie nawo nyene ntivyoroshe muri komine Musaga abanyagihugu bagumye bashamiranye n'igipolisi aho mbere amasoro yacana cana ko gushika isaha 12 zo kuri uyu mugoroba mu Kanyosha naho imishamirano yahazindukiye abamenyesha makuru ba radio Bonesha ngo niborohewe aho bavuga ko bakubaguwe n'urwaruka gwitwaje imipanga n'amahiri bo bita imbonera kure umukozi w'ugwego gwiperereza ngo niwe yahavuye abatabara muri quartier za Mutakura ngagara na cibitoke ibintu byari vyifashe uko Uyu munsi rero hibonekeje ubudasa mu myerekano ugereranije nejo mu gihe jo hibonekeza abasirikare mu mabarabara akaba ari nabo bari bizewe n'abanyagihugu uyu munsi abo basirikare ahatari hake ntibaboneka aho ni mu gihe biboneka ko abanyagihugu bumva cyane amategeko y'abasirikare gusumbya y'abapolisi ni nko ngaha ku Mutakura abasirikare bariko basaba abanyagihugu kudasubira kuzibira amabarabara
Mugabo abandi ibarabara kwigafuma ri.
Sawa.
Mugerero arabavuga yuko imbonera kure zo bazikorana n'igipolisi umuyobozi mukuru w'igipolisi Andre Ndayambaje ari kumwe n'uwutwara ingabo bamenyesheje abamenyesha makuru ko atawe basavye ngo bafashe kuko bari kwiye. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijuri ya America.
Urakoze cyane Tabita turacari mu Burundi. Abarundi bahunga muri imisi ntibaja mu Rwanda gusa. Barahungira no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Phineas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu mu ntara ya Cibitoke.
Abari ko barahunga benshi muri abo bazunga n'abantu usanga bari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi kuvuga abo bita abari muri opposition muri Igifaransa
ibice boba ariko baturukamwo muri iyo ntara ya Cibitoke byo bari nk'ibi
kenshi bamwe bava ngaha muri komine ya Rugombo hariho bahavuye n'abandi bava muri komine zigize intara ya Cibitoke hariho n'abavuye mu zindi ntara zo hagati mu gihugu abageze mu ntwaro barabahagaritse n'abonyeri barafite umugambi kugira ngo ariho bace bajye muri Congo turavye imyerekano iri kirabera ngaha mu gisagara cya Bujumbura ijyanye no kwiyamiriza ikirimo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu asanzwe atwara igihugu cy'u Burundi abantu benshi n'ubu barafise ubwoba mu mitima yabo bishobora gutuma icyo giti gishobora kwiyongera kandi rero bigatuma n'ibijyanye na politiki Burundi bitagenda neza kuko abari kuzotora bariko barahunga bigatuma rero amajwi cyane cyane muri opposition agabanuka
Murakoze yari Phineas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu ari mu ntara ya Cibitoke
murakoze cyane
Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Ikigali hateraniye inama yahuje imiryango itari ya leta n'amadini. Baganiriye ku buryo bwo kwimakaza amahoro ni mu rwego rwo kwitegura umunsi mpuzamahanga w'amahoro uba ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Sumutakabuyi yaduteguriye inkuru.
Mu kuzirikana umunsi w'amahoro batariki 21 nzeri uyu mwaka, imbaraga zizashyirwa mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakunze kugarizwa n'amakimbirane aturuka hanini ku mitwe yitwaza intwaro iri muri aka karere. Aya mahoro araganirwaho mu gihe mu gihugu cy'abaturanyi b'i Burundi hagenda hagaragara umunsi ku munsi umutekano muke umaze gutuma abaturage batari bake bata ingo zabo. Musenyeri Simaragide ukuriye inama y'abepiskopi yo mu Rwanda avuga ko muri ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bajya bumvikana biciye mu biganiro aho gushakira amahoro mu mirwano.
Aho ikibazo kibera ni kubona abantu bacu muri bihugu byacu bagumye kujya batekereza amahoro ariko bakayatandukanya yuko gutegura amahoro ari ugutegura intambara. Gutegura amahoro ni ukwemera abantu bakavugana, dialogue. Iyi ntambara nk'iriya yabaye mu Burundi bavuga ko yari yaba intambara ariko urabona bitutumba. Buriya hari abantu bagomba kuba babishinzwe, ibihugu by'akarere na za instance international. Ubundi kwivanga ntibyemeye amategeko arabikumira, igihugu kiba kiraho kigiye. Ariko iyo amahoro yahungabanye abantu babaye kuriya bona pri le droit nk'ibyabaye mu Rwanda nicyo twazize.
Muri iyi nama itegura umunsi w'amahoro wizihizwa ku isi hose mu kwezi kwa 9 kwa buri mwaka, abayitabire biganjemo urubyiruko. Uru rubyiruko ni narwo rukoreshwa cyane cyane mu gihe amahoro yabuze. Umwe muntu umwe azaturutse mu gihugu cy'u Burundi uhagarariye urubyiruko Gana uri mwengu mose asaba urubyiruko kudaha amatwi abanyapolitiki babashora mu bibi.
Nitwe dukoresha sana mu bintu by'ingufu by'ama violence. Ibyo kigwa dukura ngaha ni ukugerageza kubashyira hamwe kubereka yuko ibyo bagira abanyepolitiki babahenda, kuko bamaze indimfo yuko bamaze kuronka gushikira ibyo biti byabo nta numwe abibuka. Babikubungubu bariko babaha icupa ry'inzoga ariko ntiyajya gufungwa we azogya ibijumbu ariko ubundi azogya inyama. En plus apfe umwanya muke usanga bobo bicaye hamwe ariko baraganira iby'iwabo. Ifo ko bakoresha ubwenge aho gukoreka, aho ifo ko baba les idéologistes ako bafana, kuko umufana akoresha sentiment mais umudéologue akoresha ubwenge.
Ministre w'urubyiruko Jean-Philippe Nsengimana avuga ko amahoro aharanirwa ko kandi imbaraga zizashyirwa cyane mu kurandura umutekano muke uvugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Uyu mwaka tureba aka gace k'ibiyaga bigari, tuvuga ngo aka gace k'ibiyaga bigari nako gakwiriye kugira amahoro. Noneho impamvu zose zituma abantu batagira amahoro, hari imitwe yitwaje intwaro, ibyo byose biveho. Kandi noneho abantu imvugo y'abantu ibe ari ingiro, ntibace hariya ku ruhande umuryango mpuzamahanga ngo uvuge ibi ngibi, ariko nujya kureba ibikorwa usanga bitandukanye n'ibivugwa. Imvugo yacu ibingiro kugira ngo twubake amahoro arambye.
Abakuriye amadini anyuranye bitabiriye inama itegura umunsi w'amahoro bavuga ko batajya birengagiza intwaro yabo ya mbere y'amasengesho mu gushakisha amahoro yabuze. Musenyeri Enoke Dusingizimana uturuka mu itorero ry'ababatista mu Rwanda avuga ko buri gihe ubu basengera igihugu cy'i Burundi kugira ngo umutekano mucyo havugwa urangire.
Dukurikije ibibera i Burundi turiho turasenga, kandi no ku cyumweru gitambutse mu masengesho twibutse igihugu cy'u Burundi, dusengera abavandimwe nk'igihugu cy'igituranyi nk'abantu dusana bafite umuco umwe. Turasengera Burundi kugira ngo Imana itange amahoro mu Burundi, habe kumvikana kw'abanyepolitike ndetse n'abakristu ubwabo batekereze ku mahoro, kugira ngo icyo dupfa kibe gito, icyo dupfana kibe kinini.
Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe amahoro ku isi wizihizwa hasabwa ko abantu bahagarika kurwana byibura umunsi umwe. Ibi bikaba ikimenyetso cy'uko intambara zishobora guhagarara ku isi yose. Uyu mwaka kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro bizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Asumutakabuye, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika batanze ibyiyumviro byabo ku myiyerekano iri kiraba mu Burundi. Edi Gwema aradusomera bimwe muri ibyo byiyumviro.
Yusufu Ndiho Kubwayo yagize ati: "Ni ukuri twebwe Abarundi aho tugeze twarushe n'izi ntwaro, kuko barahohotera cyane abatavuga rumwe na perezida. Aha nkatwe abanyeshure twataye amashure kubera ubwoba. dusaba community international kwiga kino kibazo cy'umutekano w'abarundi kuko polisi yoyo y'u Burundi nta ukizeye. David Hategekimana we yagize ati kwigaragambya birutwa no guhunga ukavana makawe karenge igihe ubona ko umukino wa politique ugeze ahakomeye cyakora hari icyo umuntu yasaba igisirikare cy'u Burundi kwirinda kwivanga mu bikorwa byahungabanya umutekano w'abaturage no kubahutaza birimo. Naho polisi y'u Burundi yo yibuke ko gutatanya bigaragambya ataru kubarohamo amasasu no kubateramo urusenda cyangwa ibindi byose byahita bibica. Muntu mikire murakoze. Ibrahim Kasigwa we yagize ati Ibujumbura ni akajagari kandi nta kindi kigatera atari inkuru nziza. Rero naduha amahoro atari uko twese buca twuzura imihanda bivanye n'ubukene turimo. Sadok wa Jonas we yagize ati urupfunguruzo rw'amahoro ndarubona ku mukuru w'igihugu nta handi gobarizwa mu Burundi. Wa Yakimangeni we yagize ati ubwo se oni ntacyo yakora bigishoboka cyane ko ari nacyo yashyiriweho by'umwihariko abanyarwanda. Ikibazo cy'abarundi kiraduhangayikishije cyane gusa amateka yacu yagakwiye kubigisha. Ndasaba Petero kugira icyo akura nk'umukristo murakoze. Niyo kuri Seti Benoit wagize ati oya ni ukuri ayo ndiko ndabona polisi ikora mw'iki gisagara cya Bujumbura ateye agahinda mu mutima pe. None ga yemwe atari ububi bw'abanyapolitike umukuru w'igihugu arumva yoguma atwara ari uko abantu babanje kwicwa. Ese gupfa kwabo nibyo yavuga ko ari icyayi? Mana utubabarire birakomeye i Burundi. Dagali Celeste we yagize ati birababaje ni ukuri ni gute umuyobozi yemera ko igihugu cye kivogerwa? Abaturage se niyo batamushaka aziyobora. Imana ifasha abarundi bizarangire habonetse insinzi iboneye ku Burundi kandi turabasengera. Ferdinand Ayisenga we yagize ati none nkuru nziza ashaka iki? Ariko ntabona ko abanyagihugu batakimukeneye. Nibagarukane abasirikare mu gisagara bo badakorera umuntu ariko bakorera abanyagihugu kuko bigaragara ko polisi y'u Burundi ikorera umugambwe. Ubutumwa bw'abatwandikiye reka tubusoreze ku bwa Nshimiyimana Floribert wagize ati ariko se koko nta kigisho yakuye kuri Blaise Compaoré? Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo abakunzi bacu batugejejeho kuri uyu munsi kuri ubwa rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu.
Nshuti zacu mukanye turasozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, ariko mbere yaho reka muri aka kanya tubahe ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abarundi bakomeje guhunga ari benshi bahungira cyane cyane mu Rwanda, ariko hari n'abajya muri Congo. Abahungiye mu Rwanda n'ibihumbi bitanu muri iyi minsi ibiri ishize, bose hamwe bamaze kugera mu Rwanda bararenga ibihumbi 21.
Kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Barack Obama yakiriye umushikiranganji mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe ku rugo rwiwe kuri White House. Abo bategetsi bempi batangaza ko ubucuti hagati y'ivyo bihugu vyabo bibiri bikomeye cyane muri iki gihe. Perezida Obama yibukije ko mu ngwano y'isi ya kabiri ivyo bihugu bitumvikana na gato, ariko ubu arabagenzi bikomeye. Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, aha niho duheraheje ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Tuboneye kandikanye ko gushimira Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Maze rero na hejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice nk'uko bisanzwe, kandi mushobora gukurikira ibyo biganiro no ku matelefone agendanwa. Mugira amahoro y'Imana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.